Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Wiriwe nshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika, Major Pierre Buyoya yahoze ari president w'u Burundi yashingurwa n'iteka kuri uwa kabiri Bamako ku murwa mukuru wa Mali. Perezida Buyoya yayoboye u Burundi inshuro zibiri kuva mu 1987 gushika mu mwaka w'1993 no kuva mu 1996 gushika mu mwaka w'2003 yasandabiye i Paris mu Faransa ku igenekerezo rya 17 uku kwezi hahitanywe na virusi ya corona. Gupfubwa kwiwe kwafashwe mu mugongo n'igihugu ca Mali yarasigaye abamwo nk'intumwa idasanzwe y'ubumwe bwa Afrika muri Mali n'akarere ka Sahel. Na mabanga yatanze ku imihoho inzwi zitatu imbere yuko yitaba Imana. Atanga iyo mihoho yavuze ko abikoze kugira ngo aronke umwanya ukwiye wo gukurikirana urubanza yaraheruka gucirwa na Sentare Ntahinyuzwa yo mu Burundi kuri dosiye y'igandagurwa rya Perezida Melchior Ndadaye nawe nyene yahoze atwara ico gihugu c'u Burundi. Abatari bake barimo bategetse ibihugu vya Afrika baragiye baragira ico bavuga inyuma y'urupfu rwa Major Buyoya, bagaruka ahanini ku ruhara yagize mu gusanasana amahoro y'akarere ka Sahel na Mali. Muri sanga y'uno munsi turagaruka rero ku iragi Major Buyoya asize mu bo twari twifuje gutumira ngo dusangire ikiyago harimo uruhande rwa Leta y'u Burundi ataco kugeza ino saha ruravuga. Prosper Ntagwamiye havugira Leta y'u Burundi. Ejo ijwi rya Amerika ritegura iki kiganiro ryaramuhamagaye kuri telefone kugira ngo twumve ko yo dukundira nawe akakibamwo, adusubiza avuga ko ataco afise abivuga ko. Amaze kunyishura uko narabandanije ndamubaza niba Leta y'u Burundi hari itangazo itegekanya gusohora mu majambo make anyishura ati nta vyonzi. Iyo tuza kugira Imana tukaronka Ntahogwamiye canke uwundi uwariwe wese ashobora kuvuga mu kibanza ca Leta y'u Burundi, twari kumubaza ico Burundi bwibaza kwishingurwa mu mahanga y'umu president yarongoye igihugu imyaka irenga 10 n'utundi tubazo dutandukanye turimwo nk'ikigiye gukurikira muri dosiye rubanza ubutungane bw'ico gihugu bwari buheruka gucira umuhisi Pierre Buyoya. Matumire twashoboye kuronka tugiye gusangira ikiyago gishimikira ku iragi rya Major Buyoya harimwo Domitien Ndayizeye yahoze ari president w'u Burundi akaba yaranabaye icegera ca nyakwigendera Buyoya mu kiringo c'ifata kibanza cashizweho n'amasezerano ya Arusha. Liber bararunyeretse yatwaye umugambwe Uprona ku ntwaro ya Buyoya, aba mukuru inama nshingamateka yongera anaba umushikiranganji ajeje imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu ku butegetsi bw'umuhisi Buyoya. Aster Girukwigomba yabaye umushikiranganji ajeje ikigega ca Leta ya Buyoya kuva mu 1998 gushika mu 2000, yongera aramutswe ubushikiranganji bw'ubudandaji n'amahinguriro ku ntwaro ya mbere ya Major Pierre Buyoya kuva mu 1991 gushika mu 1993. Yongera anakora muri banki y'isi yose Banque Mondiale. Turaza kuba turi kumwe kandi na David Gakunzi, umwanditsi yafashije nyakwigendera kwandika igitabo Mission Possible. Ni igitabo abatari bake bavuga ko yanditse asa nk'uwisigura ku ngingo zitandukanye atigeze atahurwa ko n'impande zaba zimwegereye canke izitaba zimwegereye, akongera kandi akavugamo na politike yiwe y'ingene yatwaye. Nuko rero musangwe ikaze inshuti bakunzi muri sanga y'uno munsi mwateguriwe mukaba mugiye gushikirizwa na Joe Diane nini na hasi
muri sanga. Muri sanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri
nawe turagutumiye kuri ijwi rya Amerika aho uri hose haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Nongere ndabahikaze muri isanga rino munsi mumvise giye gushimikira kwiragi rya president Pierre Buyoya yashinguwe uno munsi igenekerezo rya 2029 ukwezi kwa 12 umwaka w'2020 ibamako muri Mali. President Domitien Ndayizeye yagiye ku butegetsi mu 2003 abushikirije na Buyoya inyuma y'amezi 18 yamaze yicegera ciwe muri leta y'ifata kibanza yashizweho n'amasezerano ya Arusha asanga u Burundi buhombye uwo vuze ukuri kutari guke kuri kahise k'igihugu.
Kuri iki gihugu ariho intumbero yo kumenya kahise k'igihugu cacu, intumbero yuko abarundi cyane cyane ugaruka rumenya ukuri uko bintu byashikiye iki gihugu. Bisigura rero yuko ari umuntu yashobora kutwigisha no kubwira abantu batari bake ibyo yabonye muri wa mugwe wo kumenya ukuri no kuriranira. Rero jewe sinokuresha byarambabaje. Nibyo umuntu aravuka agakura akitaba Imana, ariko hari abitaba Imana batunguriranye, hari n'abitaba Imana umuntu akaba yerekeza akabona koko bariko baragenda. Ariko icyamo singa nkahe Petero Buyoya n'ukuri anukajyewe yarantunguye. Ntibyobura kugira icyo bingize ku mutima wanje no kubyerekeye ukuntu narinda munsi.
Yego, President Domitien Ndayizeye, Major Pierre Buyoya nyakwigendera, mu gushyira mu ngiro amasezerano ya Arusha mwarabaye icegera ciwe mu kingo c'amezi 18 mbere ko bashikiriza ubutegetsi. Ico gihe yabateguriye gute kuba president? Mwakoranye gute? Mu dusubira muri kahise mukatubwire.
Nubwo ibintu byo babirebire cyane, ariko icyo nababwira cyo nuko mba icegera cy'umukuru w'igihugu, nawe akaba umukuru w'igihugu, nawe kwemeza yuko ariwe yifuza ko nobicegera kiwe cyangwa jewe nifuza ko yowe umukuru w'igihugu dukorana. Twari tuzimanye mu byerekeye kugwanyana mu byerekeye politike, nkuko mubizi umugambo usabanya Prodebu n'umugambo yiprona ubyerekeye makudeta n'ibyerekeye kugene dadaye yapfuye. Hari intumbero zimwe tutahuriza ko, ariko tumaze kumvikana inyuma y'amasezerano y'Arusha nukuri kubera yuko twayakurikiranye cyane ayo masezerano y'Arusha, byari byoroshe kugira ngo tuyashyire mu ngiro mu gihe twaba dufise icyo umuntu yokwita la bonne foi. Ndibuka umunsi wa mbere twabonana hajya mu ngoro y'umukuru w'igihugu, narinjiye ngenda mu biri we turaganira, ndamubwira nti sero president urabona wewe waje bavuga yuko userukira abatutsi, jewe naje bavuga yuko nserukira abahutu, ariko urabona twese tugomba guserukira abarundi kuko nawe ubundi nitugenda hanze tuvuga gutyo ntacyo tuzokura. Ubwa kabiri kugira ngo ibintu bigende neza birakenewe yuko tuvugishanya ukuri, ari wewe ntuzompende, ari jewe sinzoguhende. Ni kuko ntumpenda nzobimenya kuko ndafise abakozi bobimenya bakabimbwira, ndari na wewe nuko. Icyo gihe rero nindibaza yuko intumbero baduhaye kugira ngo dushobore gushyira mu ngoro y'amasezerano izobipfuye tuzaba dutanze akarorero kacu. Tumaze kubyumvikana rero sinobabesha, twarahanye ijambo bikwiriye iminsi yose. Ndibuka yuko mu mezi nk'abiri ya mbere twabonana, kabiri mu gitondo na kabiri nyuma ya saa sita, kugira ngo twumvikane ku kintu cyose. Nyuma tugenda tugabanya kugeza igihe duhanahana buri muntu icyo agomba gukora, ariko tumaze kuzana uwo mutima wo kumvikana. Jewe rero novuga yuko mu kiringo cy'imfata kibanza muri rusange ntabwo tugeze dushwana, ahubwo naho tutumvikana twarabibika tukavuga ati tuzobisubira ejo, turabibandanya tuwakora. Jewe novuga yuko mu kiringo cy'imfata kibanza twakoze discomfort, jewe iyo souvenir ndayifise, ntazi neza yuko ikiringo ciwe giheze yarahuye n'ingorane z'uko hariho abantu batashaka yuko ahava, kandi bashaka mbere baravuga ndizedose n'umuntu mwiza. Ariko icyo nubwira abantu nuko kugira ngo ashobore kuhava ye niwe nyene yahamagaye abantu biwe arababwira ati jewe ndazi amasezerano ye Arusha icarico sinshobora kuja kubiri nayo ndayazi ati nico gituma akumubandanya munana nagira ndabasabe yuko itariki 2019 mutegura yuko nzoshikiriza intare mukuru w'igihugu mushasha ariwe uyu icegera cyane abantu bose baca baja ku murongo jewe nico kintu nakimushimira rwose harabaye amapresiyo hirya no hino ariko iyo ngingo yayivutsewe nyene kugira ngo abantu biwe bashobore kumurekura natwe ndazi neza yuko twamaze n'iminsi ine duhatira bavuga ngo ni ngombwa ko abandanya abahutu ni batangura kuja hamwe ndayizeye yacu ndakorane n'abahutu hanyuma abatutsi bose mudufate mutumanyagure ntanguye kuvuga ibyo twakoranye neza ni byinshi cyenda fisambo souvenire nziza cyane kuri we muderekeye ikiringo twakoranye n'inyuma yazo je ndibuka nk'igihe napfungwa mu 2006 igihe bambeshyira ngo ndi ko ndorganiza puci niwe muntu wa mbere yaje kuraba umuryango nasize ngaha ababwira ati ibintu ariko barareka ndayizeye komisiyo ndi mu bantu bemeza yuko bidashoboka niwe yubaka ifaransa ngaha mu rugo mu gihe abandi baca ku irembo baraba biruka n'abagenzi bagatinya kuza ngaha we yaraje turanavugana kuri telefone hariho bamwe bamwe mbabwiye numva bamuvuga ukundi ariko jewe kubyerekeye ubwo butegetsi sinobabesha je twakoranye neza
n'inyuma yo kubaha ubwo butegetsi mwarakomeje imigenderanire uko yari imeze ga presidansi
yego twarakomeje imigenderanire kuko igihe yari amaze kuhava yaza kundaba tukaganira tugahanurana tukaraba ukuntu tubitunganya n'ubu sinokubesha arinze yitaba Imana twaraterefonana tukaganira kandi twaganira neza ibibazo by'u Burundi twabigenza gute ibintu ngibyo ibibazo bimwe bimwe umuntu ashobora kugira inama uwundi n'ibindi usanga bikurengeye ariko nticatubuza ko tubiganira kugira ngo turabe niba hari icyo twohanura ari aha ari hirya ariko urumva iyo uri hanze iyo ubutegetsi uri hanze iyo ubutegetsi ugomba kwisunga ingingo ubutegetsi bufata mu ntumbero izo arizo zose ziraba akadozi k'igihugu
bimwe mu byo Major Petero Buyoya yibukirwa ko harimwo ko ariwe yazanye amasezerano y'ubumwe bw'abarundi mu 1991 Liber bararunyeretse yagiye arajejeshwa amabanga atandukanye ku ntwaro ya Buyoya arimwo ugutwara umugambwe Iprona uko umukuru w'inama nshingamateka ukuramutswa ubushikiranganje bw'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu co kimwe n'ubushikiranganje bw'intore hagati mu gihugu asanga ayo masezerano y'ubumwe bw'abarundi ari umushinge ukomeye Major Buyoya yasigiye ubutegetsi bwose buzoramutswa igihugu c'u Burundi
yari umuntu afise ukwihangana kudasanzwe mu kumviriza no kuzirikana umuntu wese agatega amatwi ibyiyumviro byose ushikirije na cyane cyane ibyo mutoba mwashotse muhuriza ko hanyuma impera n'imperuka agahitamwo ijambo ritsinze irindi ndabivuze mu gifaransa novuga ko yashyira imbere la force de l'argument et non l'argument de la force perezida Buyoya yahuye n'amananiza menshi ehe nawe raba atari umwaka amaze ku butegetsi haciye haduka ubwicanyi ubwo muri komine ya Ntega na Marangara hari abantu batari bake biyumvira ko ari kugera ingere ku yindi yaba hakaniye ati si uko bigenda aja hagati nohereza kuri iki cy'uko ahingwano yadukiye nshobora kwemeza ko iyo ataba perezida Buyoya amasezerano y'i Arusha atari kwigera ategwa ku gikumu kuko imbere yacu twese yarabona ko kugira u Burundi ntibugwe mu manga dutegerezwa kwemera tukaganira n'uwo tudashyize hamwe icya gatatu rero nto kwibakira abantu benshi bazoguma bibukira ko perezida Buyoya ni uko yasubije ubutegetsi inshuro kabiri. Mupfasoni Diane, mu majambo make jewe uko nabonye Perezida Buyoya, twari tumaze imyaka irenga 30 dukorana, uru rupfu sinababisha rwarambabaje.
Hanyuma Gamushinga na Hilibert baranyeretse muri mu bavugwa ko bamufashije mu byo kumenyekanisha umugambi wiwe w'umwe bw'Abarundi n'imbere yuko ari amasezerano ashigwaho canke sinzi kuno vyita amasezerano n'imbere yuko buriya bumwe bw'Abarundi gusinywa. Ni igiki coba caratangiriye yuko ubwo umwe bw'Abarundi no munsi bushika aho umuntu yobwa ati ntangira neza ikibarizwa muri kiriya gihugu c'u Burundi, vyabaye kubakira ku mushinga utari we canke vyabaye abakomeje kubakira ko inyuma y'umushinge mwabahaye batashoboye gukurikiza intumbero ubutegetsi bwanyu bwari bwarifuje?
Ego koko ndi mu bafashije muri ibyo mugambi wo gukomeza ubumwe bw'Abarundi. Jewe niyumvira ko politike y'ubumwe yari yavuye kure kandi amacakubiri yari yarashinze imizi mu gihugu. Murazi ko uko imyaka ingahe ibaye hama hajuka uruhagarara rushingiye ku moko, mvuze ngo bice bice mu 1965 ufate mu 1969 wongere ko kangungura ko mu kwezi kwa kane ko mu 1972 n'ivyantega marangara twari tukirimwo. Amacakubiri yari yaratse indaro mu mitima y'Abarundi. Politike y'ubumwe rero yatanguwe na Perezida Buyoya, niyumvira ko yari ikeneye umwanya ukwiye wo gushinga imizi ukarandura y'amacakubiri. Urazi y'abantu abategetsi bahiganirwa ubutegetsi harabiri bagira ko baburonderera igihugu bagaca mu nzira no mu byatsi bagakoresha n'ibitokoreshejwe nk'ubwoko cyangwa intara, cyane cyane ubwoko kuko nibwo bwatumye tugera aho umwasi ashaka. Uwo mugambi rero usa n'ubudindijwe, ariko sinogenda ntabivuze uko bimera kose ejo na hirya y'ejo. Umuntu azoshaka gutwara Uburundi akererwa arafise inzira iyo yaraciwe. Ni politike y'umwe bw'Abarundi n'amasezerano y'umwe bw'Abarundi, la charte de l'unité nationale, ni demokrasi itakangura kandi n'amasezerano y'ukumanisha Abarundi. Ibyo rero ni iragi dukesha Perezida Buyoya kandi nawe rizoja kugira tubone amasezerano y'ubumwe bw'Abarundi. Mumenye ko Perezida Buyoya yaciye mu macumu menshi, yaciye mu macumu ubwa mbere yabo basangiye umugambwe batemera amasezerano, aca mu macumu atewe n'abamugwanya za politike batemera ko yobaje imbere ku neza y'igihugu. Tutibagiye rero abagomba bica abantu bateye ingwano, ivyo byose akaba ariwe abihundwa.
Hambavu y'ayo macumu Hilibert baranyeretse havuze ko Major Pierre Buyoya yaciyemwo ku ntwaro yiwe. Hari kandi n'ibihano bitandukanye birimwo ambargo Uburundi bwafatiwe igihe yari ku butegetsi. Nabajije Aster Group igomba yajezeshejwe amabanga atandukanye arimo kumushikiranganje w'ikigega ca leta n'ubudandaji n'amahinguriro, ingene ico gihe bazifashemwo bakiri muri leta.
Ubwa mbere anagira mu nkundire ntangure guhoza umuryango wiwe, nagomba kandi uboneraho akaryo uguhoza Abarundi bakengurutse ikivi yakoze kugira ngo ateze imbere Uburundi, abanywanishe cyane cyane kandi ashinge inkingi ikomeye y'amahoro yoshobora gutuma Uburundi bwogorora mu ngorane bwarimwo. Ca kabiri ndashaka kuvuga nuko jewe Perezida Buyoya twatanguye gukorana kuva gifata ubutegetsi mu 1987 imbere yaho sinovuga yuko twari tuzinanye cyane, nibyo twarakoranye muri komite nkuru y'umugambi prona mu ntango z'igihumbi kimwe n'amajana 980 ariko muri icyo gihe sinavuga yuko twari tuzinanye gushikaho yonyegereza mu kibanza gikomeye nk'uko yabigize muri icyo gihe niyumvire yuko yiyumvira yuko kumburi hari icyo nashobora kumufasha mu byerekeye cyane cyane kumuhanura mu byerekeye by'ubutunzi.
Hanyuma icyo gihe cyose mwakoranye na perezida Pierre Buyoya nyakwigendera mwakoranye gute, mwari mu muzi gute, mwamubona gute nk'umukoresha?
Ubwa mbere yari umuntu yumviriza cyane, iyo hariho ikibazo yaragerageza kumviriza abantu bamuhanura mbere n'abandi batamwegereye kumbure bavuga ibindi bintu atari byo wenyine yemera, mugabo yagerageza kumviriza impande zose kugira ngo ashobore gushika ku ngingo afata. Yarumviriza cyane. Bwa kabiri yari umuntu akora amadosiye cyane, ubona yuko yarabifitiye ku mwete. Ayo madosiye cyane cyane y'ubutunzi bw'igihugu yari amadosiye mashasha kuri we, kuko yari umusodani, ibyo bintu by'ubutunzi ntabyo yari azi cyane. Mugabo yarumviriza abantu kandi ukabona yuko agerageza kubyiga kandi akabyumva. Ikintu gikomeye wamubonera ko kandi uwo muntu yoshobora gushima yamashira imbere inyungu y'igihugu, yaraba ngo hari abantu abanaba bafite intere izi n'izi n'izi bafite inyungu izi n'izi n'izi. Ingingo yagerageza gufata yafata ingingo agira ati izoteza imbere inyungu y'igihugu ute, ugasanga icyo kintu kiri imbere yabigira mu byerekeye ubutunzi bw'igihugu, mugabo yabigira no ku yandi madosiye cyane cyane ya politiki abantu benshi bazi, na madosiye yerekeye nka birya by'ubumwe bw'igihugu. Urabona yuko abahutu n'abatutsi bari bashyitse mu ndyane zikomeye zashobora gutuma igihugu kisambuka, ariko yumvirije abantu n'abandi, yumvirije abanyagihugu, yumvirije abapolitiki, n'iki yashyitse ku ngingo agira ati kumbure twashyiraho amasezerano y'u Burundi abantu bose icyo bahuriye ko inzu ndyane zikagabanuka. Amasezerano y'Arusha urabona yuko yaje mu bihe bigoye cyane, mu gihe hari ingwano za politike, ingwano z'indyane z'amoko zatuma ubona yuko igihugu gishobora gutatuka koko. Ariko naho hari abantu benshi kumbure bagira bati ayo masezerano y'Arusha azotuma kumbure abatutsi baba batse ubutegetsi agiye kuguha abahutu, urabona yuko yabirengeye akagira ati umuntu kugira ngo ashike ku mahoro hariho umuntu ategereza gutanga kimwe abandi bagatanga ikindi, ubwoba bugahera abantu bagashobora guhura hakaba ishingiro koko rikomeye ry'amahoro byotuma igihugu cyogorora igatera imbere.
Uko mumuvuga nk'uwo mwakoranye, hari urundi ruhande rundi rufise ukundi rumubona? Yaranabigarutse ko mu gitabo ciwe Mission Possible asa nk'uvuga ko atigeze atahugwa. Nka mwebwe mwamubaye hagufi mwakoranye, uko kuyuka atatahuwe n'impande zitandukanye z'abarundi vyavuye kukiga Aster Girikwigomba?
Hari abantu benshi batatahuye bijya bintu byarusha na bijya bintu by'amasezerano y'ubumwe. Umuntu arabye sabo batavuga rumwe gusa, urabye yuko no mu mugambwe y'Iprona hariho igice cy'umugambwe y'Iprona cyanse kwemera yuko basinya ajya amasezerano y'Arusha. Abantu bavuga bati uwo muntu aragurishije igihugu, ayo masezerano ntakwiye kuba. Abo rero urumva nabo bari basangiye n'umugambi, ariko baragombye kuwiyongora ko kugira ngo bagwanye amasezerano. Abandi nabo bari mu yindi migambwe na abo batavuga rumwe bobo urumva nibisanzwe yuko bagira bati uwo muntu ibyo ariko aragira ibyo bagira ati kumbure ibyo yashitse ko tituzyemeye cyane bijya byo kugabangana ubutegetsi, bagira bati kumbure iyo baduha byinshi kurusha.
Mushinga nahe Aster Girikwigomba, mwabaye muri leta ya nyakwigendera Pierre Buyoya mu gihe hariho na ambargo yafatiwe igihugu cy'u Burundi, icyo gihe mwabigenjeje gute? Uruhara rwiwe rwabaye urwahe kugira ngo nubwo igihugu cyari cyugaye muri yambago igihugu kitari kwibahari kibandanye gikora abakozi ba leta mubandanye muhembwa uruhara rwiwe rwabaye ugwahe mu kubandanya gutwara igihugu nka kiriya kiri muri yambago
igihe cyambarugo cyari gihe gikomeye cyane ugasanga amafaranga y'imfashanyo twahora dushobora twaronga kugira ngo dushobore guteza imbere igihugu nta yariho gatuma rero ifaranga ry'u Burundi rita agaciro ariko twaragerageje uko dushoboye kose kugira ngo ubutunzi bw'igihugu ntibugenda kagiri dushobore gusanasana buhoro buhoro ibyo dushoboye kandi twarabishoboye kuko muri icyo gihe cyose aho hantu muri yambarwo nta kwezi na kumwe kwaheze abakozi ba leta bataronse umushahara wabo kandi ku itariki iyo nyine isima cyangwa ibindi imiti ibintu byo gufasha abarimyi sangire n'ibindi byaraboneka buke buke naho byari bigoye kintu perezida wiwe yashyira imbere cyane kwari kubwira ati ni ukugira ufata za ingingo zikomeye kugira ngo abantu bashobore kuronka ibintu naho byoba bikeyi mugabo bishikire abantu bose byari bigoye mugabo twarabiciyemo kandi turabyigira ko ingene abantu bashobora kukuzibira nawe ugashobora gutegura iyo mitego kugira ngo ushobore kugururira u Burundi imihora yatuma dushora ikawe kawe twarayishora kandi abanyagihugu bararonka amahera naho byari bigoye
yego hanyuma ahanini bikaba byabaye kuhara rwiwe canke ko bari bamukikuje bari bagize leta bamuhanura bari muri leta yewe
cyane cyane niwe burya umukuru w'igihugu niwe ahanini biva kuri we intumbero nini nyamukuru atanga niyo mukurikiza mwebwe murashobora kumufasha murashobora kumuhanura murashobora gukoresha ubuhinga muba muzi kugira ngo ibintu bijye mu buryo mugabo ahanini intumbero niwe hari ibihugu yajya kuraba bikamufasha bikamuhanura bikabona intambwe ariko aragira mu bya politiki yuko amasezerano ariko arayakurikiza kandi yuko ataguhiga ibanga kurimwo yuko wewe wenyine adashobora kubigira abandi bajya bariko baramugwanya batabigiyemo ushikaho gatera agatezura cyane mu kwezi kwa mbere 1959 ugaca usanga rero ibintu byake bitangura kujya buhoro buhoro mu buryo abantu bagatangura gufasha naho batakisha amafaranga kuri leta bakayakisha mu mawenje atari make baba abantu bo muri Union Europeenne cyangwa muri Banque Mondiale bica bitangura rero gusahiriza abanyagihugu bigatuma kumure ubutunzi bw'igihugu n'ubutunzi bw'abanyagihugu busubira kuzamuka buhoro buhoro
yego igihugu Major Pierre Buyoya yaragitanze agiha abandi baze bagifata inyuma yaho haragiye harasohoka ivyegeranyo bitandukanye mwarakoreye mu banki y'isi yose murabizi ubu unye igihugu c'u Burundi kiri mu bihugu bivugwa ko bikenye vya mbere ku isi kugira ngo ico gihugu catanzwe kitari kuri uwo murongo kirinde gishika ngaho kwabaye politike itari yubakiye heza yasigiye abo yahaye canke vyabaye umushinge batashoboye gukurikiza kugira ngo kigume gihagaze neza mu by'ubutunzi gamushinga ntahe asyangira kwigomba
twebwe ibyo twashoboye gukora tukabikorana n'amashyirahamwe banki y'isi yose wabuze Union Europeenne twabikora kuko twakurikiza programme twasezeranye mu Burundi programme babona yuko iri kwirateza imbere ibice byinshi by'igihugu cyane cyane ibice by'uburimyi bifasha abarimyi ibice byo kwigisha babona yuko abanyagihugu bituma batera imbere ibice by'amagara y'abantu babona yuko n'abanyene bisahiriza abanyagihugu iyo migambi rero yariho kandi yari kwiratera imbere warabona yuko yari yateye imbere ibisigaye nabyo izabandi ngira ngo bibaza abo bandi mugabo twebwe aho twari twabigejeje hariho abadukoreye mu ngata nabo ibyo bakoze bimwe barabikoze birajya imbere ibindi nabyo byarasubiye inyuma mugabo ahanene ni mbere yuko ari bo bibaza cyo sino bibaza
muri rusangi rero umuhisi Pierre Buyoya asize igyahiragi kuri mwebwe haba ku gihugu cy'u Burundi haba kumwe bwa Afrika reka tubwi Afrika yose kuko yarasigaye abarizwa mu muryango umwe bwa Afrika iragi asize nk'umuntu mwakoranye magiye murakurikirana ibikorwa byiwe haba mukiri muri leta yiwe nk'umushikiranganje ubudandaje n'amahinguriro ndetse n'umushikiranganje ukigiga cha leta canke no mu nyuma yaho iragi asize muri rusangi n'irya
je cyane yumvira gikuru kwibukira ko president wewe yakoze no vuga ahanini ibintu bibiri icha murazishinga kwari uko inyungu y'igihugu ije imbere ya byose uraze bigiye yagize amasezerano ya Arusha uraze bigiye yagize amasezerano y'ubumwe ingene yemeye yuko agenda yatsinzwe mu matora ukaraba ingene yemeye kugira kabiri kugenda hamwe ahaye ubutegetsi president yize izo mission hose urabona yuko icyo yarondera si inyungu ziwe kuko yaba yarondera inyungu ziwe yari kunana akavuga ati reka mbandanye reka ngiribi uko izo byarabonetse kuko hari abandi babigize atari mu Burundi gusa n'ahandi mugabo wewe urabona yuko yagira ati jewe ngejeje ngaha reka mpabandi icyo rero niyumvira ko ari ikintu gikomeye ku Burundi kandi no muri Afrika abantu bose barashobora kwemera yuko icyo kintu ari ikintu gikomeye kandi umuntu yo mwibukira ko akabona yuko yagize ikintu cyiza ikintu kigira kabiri nuko masezerano yose yagize president Buyoya yafunditse ijambo yararigenderako yararyemanga akarigenderako akarorero natanze nibyo ijya by'amatora imbere y'abarundi yaravuze ati kizova mu matora nzocemera ndadaye niyatsinda nzomushyikiriza ubutegetsi kandi mwarabonye yuko igihe bibaye ariko yagize Arusha naho aho bagira bati mwebwe mwariko muragira ibi biganiro igice cya mbere cya transition kizotwara Buyoya amezi cumi n'umunani igice cya kabiri kizotwara Ndayize amezi cumi n'umunani amezi cumi n'umunani rero ashitse yahiga imanza yaratanze nkuko yabyemeye ijambo afundi n'iryo aryomako ibyo rero ni inzira y'uko ari ibintu byoduha amasomo cyane mu Burundi no muri Afurika kuko ikintu gikomeye cyane ni ukuraba intere general icya kabiri nukuraba yuko ijambo ufashe urigumako
Ego, Major Pierre Buyoya ashengiye mu gihe hariho dosiye yari afitaniye n'u Burundi mu butungane ndetse n'imbere yo gushengera yari yatanze imihoho nk'intumwa idasanzwe muri Mali na Sahel iyo dosiye na mwebwe murayirimwo ikigiye gukurikira kuri ya dosiye mu gihe atakiriho mucyumvira kwikiga asitangire kugomba
narayumvise ndayizi barayishyizemo n'abatari bake tangaje kandi kibabaje muri iyo dosiye nuko baratwagirije baratwemeka indebishushe mugabo ntibaduha neza amadosiye kugira ngo batwereke ido n'ido icyo batwagirize kugira ngo natwe dushobore kuronka uburyo bwo kwisigura guha izo dosiye abavoka bacu kugira ngo nabo bashobore kutuburanira abavoka bacu baranse kubakira amadosiye baranse kuyaduha aho rero urumva yuko izo dosiye zari zifite intumbero kugira ngo ntizari dosiye zisanzwe ni mbere yuko zari dosiye zirondera inyungu za politiki z'abazigize uravye constitution nshasha yabaye mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani ingingo ya mirongo itatu n'umunani n'ingingo ya mirongo itatu n'icyenda iraha uburenganzira uwo wese abo mu Burundi cyangwa uba mu Burundi yuko ashobora kwisigura hari ubutungane icyo bumuronderako agashobora kwisigura kandi agashobora no gukoresha umwavoka ibyo rero twebwe bararitwangiye icyo gituma rero ngira nti ibyo ngira ngo intumbero zazo ni intumbero za politiki cyane cyane intumbero zo kumenya ukuri kuko niyumvira yuko ukuri niko baba bariko bararondera kuzote bakumenyekana kubinyereke jewe ubutungane ubwo ari bwo bwose bumpa uburenganzira bwo gushobora kwisigura niyo mbere yuko hari na kimwe bashobora kuvuga yuko ntiyagiriza muri iyo dosiye Burundi butaturenganuye tuzaca kuburondera mu makuku kuko Burundi ni kubugaranye bwarasinye amasezerano n'ibindi bihugu ingene ubutungane bushobora kugira kandi niyumvira yuko tuzogerageza tukunguruza tugashika aho dushobora kwizigura ukuri kukamenyekana
mu kiganiro cihariye Major Pierre Buyoya yampaye mu mpera z'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani Uburundi bugisohorera imitahe mpuzamakungu abo bwagirije iyo dosiye ya nyakwigendera Melchior Ndadaye Aster Girukwigomba atubwiye umuhisi President Pierre Buyoya yasiguye nawe nyene ko ari dosiye yitse ya politike
icya mbere niyumvira ko ubutegetsi buriho mu Burundi uno munsi burondera uburyo bwo kwibagiza abanyagihugu ingorane ziriho mu gihugu kandi izo ngorane ni nyinshi uhereye ku bihano gihugu kirimo ku matohoza yarashyize intare mpuzamakungu ku matohoza y'ishyirahamwe mpuzamakungu rikurikirana agateka ka zina muntu n'ibindi imvo ya kabiri yewe nibaza ko ubutegetsi bw'i Bujumbura bugomba guhoza abo bose batavuga rumwe na leta baba abanyapolitike baba abari mu mashyirahamwe adakurikirana ibya politike murazi ko mu nyuma y'ibyabaye mu bihumbi cumi na gatanu abo bose batavuga rumwe na leta bagirijwe ko bagombye gutembagaza ubutegetsi baca mbere nabo baronka imitahe mpuzamakungu umwe n'iyo jewe rero nibaza ko ari iyo ntumbero bagombye kubandanya kugira ngo ntihagire umuntu n'umwe mu gihugu asigara atavuga rumwe na leta
hama mu itangazo mwasohoye mumaze kumenya ivyo mitahe mwaranditse muvuga ko iyo mitahe ishobora kuvyura ikibazo c'amacakubiri y'amoko mu gihugu c'u Burundi mwodusigura neza ico mwashatse kuvuga amacakubiri y'amoko mu Burundi biciye muri iyo mitahe
urabona icari cagwanije amacakubiri y'amoko mu Burundi n'amasezerano y'Arusha iyo ngendo rero novuga ayuko ari ukuvavanura n'amasezerano y'Arusha yari amasezerano nayo y'amahoro no kunywanisha Abarundi uravye rero abari muri ayo masezerano uruhande rumwe ukagomba kururemeka ibi bimwe n'ibyo ni ukuvuga rero yuko wewe uba uvavanuye no kunywanisha Abarundi ibyo bintu bisa n'ibigomba kugarukana amacakubiri y'amoko yasagaseseshwa rumoshi
inyuma y'uwo mutahe Uburundi bwarahavuye buracira urubanza rwo guherayo Major Pierre Buyoya co kimwe nabo basangiye dosiye bagirizwamo urupfu rwa Perezida Melchior Ndadaye amaze gucirirwa urwo rubanza yarahavuye aratanga imihoho asigura ko ari imihoho atanze kugira ngo ashobore gukurikirana hagufi ivy'iyo dosiye ni imihoho yatanze indwi nkenya imbere y'uko yitaba Imana mu bavuganye mu minsi iwe ya nyuma nawe bakabonana n'amaso mu yandi mu bari bamwegereye harimo David Gakunzi umwanditsi yamufashije kwandika igitabo Mission Possible Gakunzi imbere yo kutubwira iragi abona Major Pierre Buyoya asigiye Burundi na Afrika aratangura tubwira ingene bamenyanye
Pierre Buyoya umufashije duhura yari perezida cyo mu Faransa muri Paris yewe ndamuzi telefoni yavugiye ngira yifashe ndanumva ngo si Pierre Buyoya nicurumva uraragugumiza nari umunyeshuri mugabo deja a l'époque narinari mfise ikinyamakuru abanyeshuri b'abanyafurika bari mu Bufaransa cari kikizwi cane muri Afurika carangira ati je narambufise umwanya uraza tuganire nuko nyene nagiye ndagenda ndamusanga aho yarari tangura tuganira nuko ariko byagenze
nimba atari banga muri uwo mubonano wa mbere mwagiranye na Major Buyoya mwavuganiye mu iki Gakunzi
ndambagije ati mu Bufaransa ngenda gute abanyeshuri bari bino bigenda gute murambona wandika kuri Afurika hanyuma ndamubwira
Hanyuma Gakunzi David warandikiye sinzi ko twavita kwandikira igitabo Major Pierre Buyoya yise Mission Possible. Kugira ngo urinde ucandika hoho vyagenze gute Buyoya yarakwegereye muvugana iki kuva igitabo kicicimbirwa gushandika isohoka.
Nubwo ko ari yabize na cyanditse niwe naramufashije kucyandika igihuka ariko icyo gihe yari gitega kuri pari gitega naramusanze turaganira ku ngene Burundi bumeze muri icyo gihe rero niho inshuti zacumye gukomera hanyuma rero hagera igihe araza ibiganiro niwe yari yarigeze gushaka kwandika igitabo kiwe kugaruza ingene byagenze muri kubara ubwa mbere burero ndatangwa kuko ndamuhamanitse ko byageze uko ari kugira agerageze kumvisha abarundi n'amakungu politike yiwe n'ibyo agamije n'ibyo ashaka niyo ariko arazi ibikomeye yaravuga ati nashyize ku butegetsi muri iki cyane njyewe mwiriya ndi imirere yanjye ni icya kabiri nashyize ku butegetsi muri iyi situation yari difficile irani hanyuma araba krize ndagerageza kugira telefoni hanyuma ndahindaka ku butegetsi hanyuma abantu barundi baransaba kugaruka ndagaruka rero ikintu nshaka kugira n'ibi hariho amashantiye aya n'aya hariho negosiyasiyo hariho abarefuje deza gutaha mu Burundi hariho ibyerekeye yatwite hariho kureforma adimisitarasiyo donc yari agira le chantier essentiel dari icumi muri iyo manda yiwe yashaka gushikako donc yari habila en même temps na perspective
yego hanyuma ya David Gakunzi hari abavuga ko muri uwo murongo nyene w'ubugenzi bwanyu uko gukorana kumufasha kwandika ico gitabo woba ari nawe wamuteguriye ijambo yavuze atembagaza ubutegetsi ku nshuro ya kabiri ivyo bintu vyo bari vyo canke sivyo
oya narinde rero nzagambwa byinshi narinde rero nzagambwa byinshi oya idafite kuri uyu yari byinshi abarundi bavu bitari byo umwere n'umuntu atashaka kwisigura we ni mu by'abavuga ati jyewe ndafite konsiyansi yanjye jyewe je travaille abantu bazongera turakuze sijye kwisigura sijye kujya ndabeshuza inkuru zose zama byavuzwe n'abarundi hari ibintu byinshi rero byavuzwe ikigeze bibeshuzwa kuko atashaka kujya guterana amajyambo cyangwa ngo kubeshuza ikiniki n'iki niko yari ameze.
Hari benshi babigaruka ko mu kumuvuga bavuga bati yabaye umuprezident atigeze atahugwa un président a compris ni kwereke ku bwawe bagaruka kuri ico kintu cuko Major Pierre Buyoya atatahugwa cyane n'impande zitandukanye
nta mugambo yari afishe mukuru nawe ikintu yari ihari politiki uko ya politiki mu gihugu ifu konfise structure ibandanya yiriza muri population politiki uri kuragira iyo yari afishe umugambo wiwe yakoze yafashe ipfona uko imeze aragerageza gukorana nayo uko imeze umugabo yari afite mashine d'explication y'iwe ya politiki ariko arakora y'igihugu ikindi nacyo byari bigoye rega twari tumaze imyaka kwicana abarundi kandi tuvuga ko nta kiyaga gihari cy'amoko umugabo utuzi twese ko gihari twari muri coexistance iri base sur le silence na le nondi hanyuma hariho no kwikekana abahutu bavuga ati nyura n'umututsi nitwo ushobora kumwemera abantu tugirira ibintu bimeze nk'amanyenga ntitubizi abatutsi nabo bakavuga ati iyi ko umuntu ari kwereshamo abahutu uko ariko arabahavugwara ibiki urumva hariho division y'iya mu Burundi iyo hari division rero n'iya nk'iyo ugerageje kujya hagati ngo ahubye abantu ni proje risque kuko ushobora gusanga abo wita ngo nabi wawe bakumvise baragutinye abanyafrance nabo ntibakugiriye confiance.
Uravuze ati yari yaragerageje yaba abahutu abatutsi kubiyegereza bimwe two kwitangira ngo bwa bumwe bw'abarundi yari yaratanguje anatanguje habuze kino ne ngo ubwo bumwe bw'abarundi burame mu gihugu cy'u Burundi bushinga imizi nk'uko yari yarabwiyumviriye niwe atashoboye gushaka abanyepolitike bamufasha kubikora neza n'abamusubiriye batashoboye kwandaniriza aho yaragejeje cyane
aho barushe imirimo abandi ku butegetsi bemeraga yuko bari batari prepare yo kujenda situation yega ntibyoroshe gutwara igihugu dushe gutwara igihugu rero cyakomeretse kurya ifu yitwa urunyunyu ibisubizi twebwe nta mandira twagize nicyo kibazo twagize hajya mu Burundi icya kabiri nibaza yuko hari ibibazo bitabaye prepare niba duko abantu bagabiciwe icyo kibazo nitwa aspect psychologique nitwa itse habaye itse question politique ya partage y'ubutegetsi mugabo na question psychologique y'amatraumatisme y'abantu icyabaye itse twasanze dufite abantu baje ku butegetsi ari abantu traumatisme abantu dufite ku butegetsi uyu munsi bamwe ni traumatisme kandi birumvikana abantu batwaye batagise base biciwe base biciwe byoroshye kugira ngo umuntu nk'uyu aze ku butegetsi anza ngo atirike neza sitoke yari umuntu extraordinaire nka Mandela Mandela yarafunzwe pendant 26 ans mugabo ntiyari kwihora mugabo kenshi iyo abantu batari serinde abantu baje kwitwara bari prepare kandi nta garde fou yahabaye igihugu kugira n'icyaba nabi hari korekisho imwe korekisho de toute façon nuko ibintu byagiye byononekara buhoro 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 gushyika muri 2015 aho biba katastrofe jenyine rero kuza yahabaye nuko uyu mugambi w'amahoro uyu mugambi wa reconciliation twibagize yuko tugiye muri Arusha ko CNDD-FDD yaje yica abantu yica abatutsi donc ikibazo cyakemuwe or ikibazo nticyari cyakemuwe hari habaye creye condition politique yuko ikibazo cyokemurwa en profondeur mugabo socialement ikibazo cyari bwari crete kandi n'abantu bahawe ubutegetsi bari en capacité yo kugera igihugu uko kimeze tuvugishije ukuri c'était ça la réalité.
David Gakunzi Major Pierre Buyoya yashengeye yari yara twukwita muri politiki y'u Burundi atakirimo cyane kuko yarageze ku rwego rwo kuba mu bya Afurika ku mugabane wose iragi yasize umushinge yasize ateye mu gihugu cy'u Burundi ku mugabane wa Afurika ishobora kuzotuma Afurika itera imbere mu byo kubana neza mu byo kubaho neza tanjyane zitandukanye kuri wewe ni nk'irya he muri rusange
n'ubwo kiragi byo bya mbere n'ubwo n'ikondera ubumwe n'amahoro tudafite ubumwe tudafite amahoro nta terambere rizobaho mu Burundi n'iterambere ridobaho muri Afurika umwe n'ibyo tunga rya mbere amahoro niyo nzira ajyana ku iterambere icya kabiri kumva yuko twese turi bamwe ntawe utotera imbere hari intambara ngo bishoboke ntawe utotera imbere abandi bakwiriye ubumwe amahoro kurwanyira ubumwe n'amahoro bihuza abantu nibyo ragi bikuru nibaza yadusigiye kandi nibaza n'umutima mwiza ugenda mwumva neza niba n'umugara atwikiwe niba n'umugara yari umuntu w'ikigongo
Turiko dusanga abasozera muri sanga y'uno munsi mwumva ishimikiye kwiragi ryahoze ari president w'Urundi Major Pierre Buyoya bimwe mu vyazo kwibukirwa ko abatari bake banagarutse ko muri kino kiganiro na masezerano ya Arusha.
President Buyoya, Vice President Dimitrian Ndayizeye. Now it is up to the leadership and the people of Burundi to build a future of peace and security for themselves and future generations.
Aha, hari igihe amasezerano ya Arusha ategwa ku mukono. Umuhisi Nelson Mandela akarira Perezida Ndayizeye na Buyoya yabumvishije ico gihe ko kazoza k'igihugu kari mu minwe yabo. Nyuma yaho Uburundi yamara bwaraciye mu njyane zitandukanye harimo izadutse mu 2015 umuhisi Petero Nkurunziza amaze kuvuga ko azokwitoreza manda ya gatatu. Habuze iki none kugira ngo igihugu gisubire mu njyane inyuma y'ayo masezerano abatari bake bavuga kunyakwigendera Major Pierre Buyoya yagizemo uruhara ngo aboneke. Ako kabazo kicabuze nakabajije President Denise Ndayizeye.
Urumva twebwe twarakoze ibyo dushoboye. Si ukuvuga ngo twarakoze ibyo dushoboye, twarakoze iby'amasezerano y'Arusha yadusaba. Murazi ko yadusaba kugira ngo ikiringo kimfata kibanza tugategura amatora, tukaganira n'imihari igwana kugira ngo ihagarike intambara, hanyuma tukagerageza no kugira ngo igihugu cyacu cy'u Burundi gishobore gutangura imigenderanire myiza n'imfashanyo n'amakungu. Cyane ndi mu bemeza yuko icyo gikorwa twakiranguye neza cyane. Umuhari Sende David warageza urahagarika intambara, urinjira mu butegetsi, amatora turayategura baranayatsinda, hanyuma turabashikiriza inahe ukuri kwamye ku buryo ku bwacu icyo gikorwa twarakiranguye. Bwa kabiri, amasezerano y'Arusha twarayigishije Abarundi bikwiriye nabo basende defidede barimo, ubwo icyari gisigaye ni ukugira ngo bayakurikize. Umuntu rero akurikiza bene ayo masezerano ukugena yumva n'ukugene yayategereye mu kiringo cakuri bakurikiye inyuma y'imfata kibanza hariho ibibazo bitari bike tutategereye kimwe ariko urumva iyo abarundi bamaze kugira ati twebwe twahisemo kanaka biragoye kugira ngo ushobore kudakwitambika ngo nuko we uba ufite ibyumviro bimbi niyo ngorane twagiye turahura kubera iki kubera yuko tutatahuye kimwe ayo masezerano y'Arusha kugena yagomba gushyirwa mu ngiro ari nacyo gituma wabonye twagiye turahura n'ingorane cyane cyane guhera mu mwaka w'2010 kugera mu mwaka w'2015 hanyuma tukaguma twizigiye yuko impera n'imberuka kubera yuko twebwe turi mu bantu bemera ko amasezerano y'Arusha n'imiburi burijya ntumbero yayo yemeza yuko abarundi tugomba guhagararira amahoro no kurekuriranira yuko icyo kintu gikenewe ngaha mu Burundi byanka byakunda kugeza igihe abarundi bose bazicara hamwe ari bahunze bagataha ari abakene bagakira ari nacyo gituma twamaze ariko turahanura ko abategetsi banjye bagomba kwisunga bene iyo ntumbero kugira ngo abarundi bose bashobore kumererwa neza.
Nk'uko basaba kuvuga muri make iraginya kwigendera Major Pierre Buyoya asigiye Burundi asigiye Afrika kuko ubu yaranabarizwa muri Afrika cyane ku mugabane wa Afrika wose gusumba uko abarizwa mu Burundi n'irya he da President Ndayizeye.
Uko yoba yaratanguye intwaro kose ibyo byose igihe ciwe cya nyuma bakiye bashaka guhera ku masezerano y'Arusha Perezida Weah yaragerageje kugarura Abarundi ku nzira yerekanywe n'amasezerano y'Arusha bufatanije bwa kabiri novuga yuko nyuma amaze kuva ku butegetsi yarakoze uko ashoboye kugira ngo ashobore gufasha ibihugu bya Afurika kuva mu ngorane yari bifise urazi yuko yagiye arahanura hirya no hino kugeza igihe bamugena ko ariwe aserukira ishyirahamwe rya Afurika muri Mali kandi akaba atabarutse yari amaze kushika ku ntambwe ikomeye kandi ari indashikaho leta y'u Burundi yaramushigikiye iramusunika iranasaba ibindi bihugu kumushigikira n'ahandi hose atashoboye guca nko mu ishyirahamwe ry'ibihugu bivuga ururimi rw'Igifaransa murazi yuko leta yamushigikiye n'atashoboye gutogwa nuvuga rero yuko mu bihe byiwe bya nyuma n'ukuri yaragerageje gukora ibyashoboye kugira ngo ashobore kugarura agateka ka Afurika mu kugarura amahoro kandi ibyo byose yabikora bazi neza yuko ari umurundi icyo rero ntawo bideha kandi ntawo bihakana n'ibyo bihugu yagiye arafasha yagiye arakorera ubajije abakuru b'igihugu babyo barabyemera kandi bakabyemanga cyane ku buryo bene ibyo bikorwa ata muntu ashobora kubiterera hirya ngo ntacyo bimaze kandi byarazaniye ineza ibyo bihugu kandi bigatera agateka iki gihugu cyacu kuko Arumurundi yagiye arabirangu.
Muravuze muti leta ihari yaragiye iramushigikira haba mu kugerageza kwaja muri francophonie haba muri ayo mabanga yandi nibisanzwe ko iyo leta yamushigikiye gushika ino saha itarahuza umuryango itarahuza abarundi babuze umuperezida batwaye mu kiringo kirenga imyaka 10 ga president Ndayizeye.
No kubifata gutyo kuko ibyo nta nicyo nabivuga ko kuko nibyo ntacyo barabivuga ariko umuntu ashobora kwibaza imvo naho abarundi bavuga tu ukwibwira niko kubesha ndibaza yuko ari ibintu bijanye n'izimanza baheruka guca ni ibintu byashitse mu gihe kitari cyo nibaza yuko bisaba leta kwimvira no gushishoza no kujya inama kugira ngo bashobore gufata intumbero nyayo naho rero atacyo baravuga si ukuvuga yuko atacyo bazovuga cyo ndi mu mbibaza yuko leta ikibikwiriyumvira mbega intumbero yofata niyihe reka rero tureke abayobozi b'iki gihugu biyumvire hanyuma bazotubwira aho bahagaze mu bihe biri imbere icyakora jewe ndi mu mbibaza yuko guhoza umuryango atakibikirimwo nkaba mboneyeho na jewe akajyo guhoza umuryango wiwe wabuze umubyeyi w'umuryango tukaba twizigiye uko kwihangana kwabo kuzobafasha nabo nyene gushobora gutunganya ubuzima bwabo muri kazoza inyuma y'izingorane z'abashiki.
Akaba no kuri ubwo butumwa buhoza umuryango wa nyakwigendera Major Pierre Buyoya yashingurwa nyiteka uno munsi ku igenekerezo rya 29 ukwezi kwa 12 mu 2020 i Bamako muri Mali. Duce dusozerera muri sangari no munsi shimire abatumire bose mumvise bagize ishuri amutubwira ko namwe bwe mwari muduteza bibi. Kuri mikro mwari kumwe na Joe Diane ninahazwe nabategure nongera ndabashikiriza muri sanga y'uno munsi. Mushobora kongera gusubira kumva kuri wezi tatu akaburungu radio Juvewa akaburungu.com. Nkaba ndabikebanuye ndabipfuriza kubandanya muri ranirwa mu byo murimo byose na ubutaha.